Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Bari kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi
bakica abenegihugu 20 mucamake abenegihugu mu ikomini wacu bafise ubwoba bwinshi kubera ko irya sanganya ryaje rihiga abenegihugu rya bintu bimaze kuba hamwe n'igihugu buri gihugu.
Uwo ni umuyobozi wo muri zone Nyamitanga, komine Buganda mu ntara ya Cibitoke mu Burundi.
Ivyo kwa byavutswe byavutswe mugabo babasoda ba leta barabagiye ko barabaho babaciye mugabo ntabo bigeze babona icyo tucya tugifata yuko cyo bari gihugu.
Uwo nawe ni umunyagihugu muri iyo zone Nyamitanga muri komine Buganda, bo bavuga ku kibazo cy'umutekano muke muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke mu Burundi. Turavuga no ku masezerano hagati y'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB na ekipe y'umupira w'amaguru ya Arsenal mu Bwongereza ku kibazo cy'umutekano muri zone Nyamitanga. Nuko twari tubivuze mu kanya hamwe no ku rwego sense rujeje gucungera kugena itangazamakuru rikora mu Burundi, umenyesha ko rurindi intumwa zi radio Ijwi rya Amerika na BBC kugira rurabe ko gotezura kubihano kwafatiye amaradio mpuzamakungu kudasamiranira ku butaka bw'u Burundi mu kiringo cy'amezi atandatu. Yamareka duhere ku ngingo nkuru nkuru z'amakuru yo hirya no hino no hino twabateguriye. Abanyenyesha makuru 8 bo muri Korea y'Epfo bashitse muri Korea ya Ruguru no munsi wa gatatu nyuma y'uko bemerewe ku munota wa nyuma n'abategetsi ba Korea ya Ruguru.
Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo uyu munsi yari muri komite ishinzwe ububanyi n'amahanga ya Congress inteko ishinga amategeko, yavuze kuri Korea ya Ruguru n'Uburusiya.
Unai Emery yagenywe icyese no munsi wa gatatu kuba umenyereza mukuru mushasha w'umugwi w'umupira w'amaguru Arsenal wo mu Bwongereza.
Muri Cameroon intambara irakaze imaze amezi atandatu hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba ziharanira ubwigenge bw'igice cy'igihugu kivuga icyongereza.
Aya makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gato imugume ku maradiyo yanyu. Tuhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Abamenyesha makuru 8 bo muri Korea y'Epfo bashitse muri Korea ya Ruguru no munsi wa gatatu. Ivyo ni nyuma y'uko bemerewe ku munota wa nyuma n'abategetsi ba Korea ya Ruguru kurorera isamburwa ry'ikibanza cyo kugeragerezamwo ibigwanisho ruhonyanganda cya Korea ya Ruguru. Byabitegekanijwe ko abo bamenyesha makuru bo muri Korea y'Epfo bafatira hamwe ku munsi wa kabiri indege ivuye ku murwa mukuru w'Ubushinwa Beijing bagana mu gisagara cha Wonsan muri Korea ya Ruguru n'umugwi w'abamenyesha makuru bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubushinwa n'Uburusiya. Yamara abategetsi ba Korea y'Epfo bavuga ko abo bamenyesha makuru batashoboye gufata iyo ndege inyuma y'uko abategetsi ba Korea ya Ruguru banse kubemerera. Abo bamenyesha makuru muri Korea y'Epfo bemerewe n'abategetsi ba Korea ya Ruguru no munsi wa gatatu. Abo bamenyesha makuru rero ko ari 8 bagiye mu gisagara cha Wonsan n'indege y'igisirikare atahandi babanje guca. Abo bamenyesha makuru bazomara amasaha 12 bagenda ni tereni hamwe n'amasaha atari make bagenda na bus no kumaguru mbere yuko bashikira ikibanza kigeragerezwamo ibirwanisho ruhonyanganda cha Punge ri kiri mu ntara ya kure iri mu mitumba.
Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo uyu munsi yitabye komite y'inteko ishinga amategeko ishinzwe ububanyi n'amahanga y'inteko ishinga amategeko rero Congress. Mu byo baganiriyeho harimo ibya Korea Ruguru n'Uburusiya. Yavuze ko inama hagati ya Kim Jong-un umuyobozi w'ikirenga wa Korea Ruguru na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ikiri kuri gahunda nk'uko biteganijwe ku itariki ya 12 y'ukwezi gutaha i Singapore. Nyuma ye gato perezida Trump yabwiye abanyamakuru ko azamenya neza mu cyumweru gitaha niba koko iyi nama izaba kuri iriya tariki y'ukwezi ya 12 y'ukwezi kwa gatandatu. Ejo perezida Trump yari yavuze yuko iyi nama rero hagati ye na Kim Jong-un ishobora kwigizwayo. Ku birebana n'Uburusiya, Mike Pompeo yavuze ko guverinoma ya perezida Trump izafata ibyemezo nibiramuka bigaragaye ko Uburusiya bwivanga mu matora yo mu kwezi kwa 11 gutaha muri Amerika. Aya matora azavugurura intebe zose 400 na 45 400 na 35 z'abagize umutwe w'abadepite wa Congress na kimwe cya gatatu cy'intebe za Sena. Inzego z'iperereza za Amerika ziremeza ko Uburusiya bwivanze mu matora yo mu 2016 kandi ko burimo bugerageza nanone kwivanga mu matora ataha.
Tuze muri Afrika aho muri Zimbabwe Robert Mugabe yahoze ari president w'icyo gihugu yihojeje no munsi kwa gatatu inama nshingamateka yari yamuhamagaye kwisigura ku miliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari y'amafaranga yavuye mu igurishwa rya diyama. Inama nshingamateka yafashe ingingo yo kwigizayo kumwumviriza kuri iyo dosiye gushika ku munsi wa mbere. Umurwi w'inama nshingamateka ujejwe ubutare n'amasoko ntangangufu ushaka kubaza Mugabe ku majambo yatangaje mu mwaka wa 2016 aho yavuze ko ababajwe n'uruhombo ku gihugu ciwe rw'imiliyaridi 15 y'amadolari y'igurishwa rya diyama kubera ruswa. Yari yatumwe ko n'inama nshingamateka mu ndwi iheze kuyitaba uno munsi wa gatatu yamara ntiyaserutse. Umurwi w'inama nshingamateka ujejwe ubutare n'amasoko ntangangufu wandikiye ikete Mugabe rimusaba kuza kwitaba inama nshingamateka ku munsi wa mbere. Mukuru w'uwo mugwi Temba Mliswa avuga ko badashaka kumumaramaza, atangaza ko babona ko azoba yaronse umwanya uhagije wo kwitegura. Imara yatangaje ko inama nshingamateka ifise ububasha bwo kumutegeka kurenguka imbere yayo.
Muri Cameroon intambara iragenda irushaho gukara hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba ziharanira ubwigenge bw'igice cy'igihugu kivuga Icyongereza. Iyi ntambara imaze amezi atandatu yahitanye abasirikari 100 ku mpande zombi, abandi benshi nabo barakomeretse. Imidugudu irenga 70 yarasenyutse, abaturage bagera ku 200 barishwe, abandi 100 nta uzirengero ryabo. Abavuye mu byabo ariko bakiri imbere mu gihugu muri Cameroon n'ibihumbi, naho abandi byibura 20,000 bahungiye muri Nigeria. Wari wariyise perezida wa leta ivuga Icyongereza ya Ambazonia Julius Ayuk Tabe ari kumwe n'abayoboke be 47 bafatiwe muri Nigeria mu kwezi kwa mbere gushize, bahise boherezwa muri Cameroon ariko kuva icyo gihe nta urabaciryera, nk'uko umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Yaounde Moki Edwin Kinzeka abitangaza. Aba rero batawe muri yombi ari abayobozi buriya mutwe guharanira leta bise Ambazonia ariko ntibyahagaritse intambara.
Bakunzi bo mupira maguru Unai Emery yagenywe Chelsea no munsi wa gatatu kuba umumenyereza mukuru mushasha w'umugwi w'umupira maguru Arsenal wo mu Bwongereza. Emery afite imyaka 46 muri iki gihe yahora ari umumenyereza mukuru w'umugwi w'umupira maguru Paris Saint-Germain wo mu gihugu cy'u France. Yafashije uyu mugwi gutsindira igikombe cya championnat y'u France y'uyu mwaka. Emery asubiriye mu France Arsene Wenger yahora ariwe mumenyereza mukuru w'umugwi Arsenal. Arsenal yahagaritse kumenyereza umugwi Murantunga. Wenger yahagaritse kumenyereza umugwi Arsenal inyuma y'imyaka 22 yaramaze ayoboye uwo mugwi. Inyuma yuko agenywe mu mabanga mashasha yo kuba umumenyereza mukuru wa Arsenal, Emery yatangaje ko ashimishijwe no kuba ahawe amabanga yo gutangura ikiringo gishasha mu mateka y'umugwi Arsenal. Unai Emery ni umumenyereza mukuru agira kabiri w'umurugwi Arsenal avuye hanze y'Ubwongereza inyuma ya Arsene Wenger. Imbere yuko aja kumenyereza umugwi Paris Saint-Germain, Emery yaramenyereje kandi imigwi Sevilla, Almeria na Valencia yo mu gihugu cya Espagne. Radio Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC.
Amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Rwanda aho urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB mu magambo ayo y'Icyongereza uyu munsi rwasinyanye amasezerano n'ikipe y'umupira w'amaguru ya Arsenal yo mu Bwongereza, amasezerano azamara imyaka 3 agamije kwamamaza urwego rw'ubukerarugendo mu Rwanda. Umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi araduye inkuru.
Iki personale mu gihugu cy'Ubwongereza yatangaje ko muri aya masezerano y'imyaka itatu u Rwanda rubaye umufatanya w'ikorwa wa mbere igize izajya yambara ku maboko amagambo Visit Rwanda. Aya magambo azajya agaragara ku kuboko kw'ibumoso guhera mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka. Iyi nkuru yatangiye kumenyekana mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, aho abantu banyuranye bagiye batanga ibitekerezo kuri iki gikorwa. Hari bamwe bibazaga impamvu u Rwanda nk'igihugu rwahisemo ikipe iri mu bihe byayo bibi, abandi bakagaragaza ko ari intambwe ikomeye ko bw'ikipe igahagaze neza ariko ifite abafana benshi mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange. Abandi bakerekana ko amafaranga yatanzwe muri uku kwamamaza bigoranye kuzayagaruza mu bukerarugendo. Ijwi rya Amerika ariko ryegereye Bwana Sani Ntayombya, umukozi muri RDB ushinzwe kumenyekanisha amakuru, asobanura byinshi kuri aya masezerano. Uyu mukozi yavuze ko u Rwanda rwishimiye cyane mu bufatanye n'ikipe ya Arsenal, avuga ko ubufatanye buzatuma u Rwanda rumenyekana ku isi hose. Ntayombya asobanuye icyo u Rwanda ruzungukira muri ubu bufatanye.
Arsenal's shirt, the one that they wear every day, where they will be seen, it will be this, the Arsenal shirt will be seen by 35 million.
Imyambaro ya Arsenal izagirebwa n'abantu miliyoni 35 buri munsi. Ibaze rero icyo ibi bintu bisobanuye kuri twe. Nibabona ikirango sura u Rwanda, abantu bazatangira kwibaza uko iki gihugu kimeze, bibaza impamvu u Rwanda rubasaba kurusura. Nibatangira gushakashaka, bazabona ko u Rwanda ari igihugu gicumbikiye ingagi zitaboneka henshi, bazabona ko iki gihugu gifite bwa bwoko butanu bw'inyamaswa zishakiye kwa n'abakerarugendo. Bazasanga rufite imura, rufite inguge, bazasanga rufite inyengero z'ikivu zibereye ijisho. Bazasanga kandi iki gihugu gifite ubuzima bwiza mu mujyi wa Kigali. Bazabona ko u Rwanda ari igihugu kiri mu bihugu bitanu bitera imbere cyane. Bazabona ko ubukungu bwacu bukura ku rugero rwa 75%. Bazanabona ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu bitekanye ku isi. Ibi ni ibintu dufite kandi twifuza ku isi imenye. Uyu muyobozi avuga ko uretse ubukerarugendo n'ishoramari hari n'iterambere ry'umupira w'amaguru. Yavuze ko binyuze muri ubu bufatanye, Arsenal izohereza abatoza bigisha abana b'Abanyarwanda ndetse banahugure n'abatoza b'Abanyarwanda. Iyi kipe iri mu zifite abafana benshi ku isi ni imwe mu zikunzwe mu Rwanda, ikaba ari nayo ifanwa na Perezida Paul Kagame. Gusa ngo izi mpamvu sizo zashingiweho ngo iyi kipe ari itoranywa gukorana n'u Rwanda. Iteganya ko Visit Rwanda izagitakwa ku byapa by'imbere ku kibuga cya Arsenal ku minsi y'imikino, ku byapa bigaragara inyuma y'aho batangira ibiganiro n'abanyamakuru no mu bindi bikorwa by'imenyekanisha bikorwa na Arsenal. Urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere rutangaza ko umwaka ushize u Rwanda rwagize abashyitsi bagera kuri miliyoni 1,300,000 barimo 94,000 basuye parike eshatu z'igihugu zirimo iya Nyungwe, iy'Akagera na parike y'igihugu y'Ibirunga. Ubukerarugendo kandi bumaze guhanga imirimo 90,000, bukaba ari imwe mu nzira zikomeye u Rwanda rukuramo amadovize nk'uko bitangazwa n'uru rwego. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta, urakoze. Noneho duhamagare Eric Bagirubusa atubwire iyi nkuru ya Amnesty International, n'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu, irasaba rero u Rwanda ko abo mu muryango wa Rwigara uhabwa ubutabera buboneye. Eric.
Ihereye ku itangira ry'urubanza mu mizi rw'uwashakaga kwiyamamariza ku mwanya wa Perezida wa Repubulika Diane Rwigara na nyina Adeline Rwigara i Kigali kuri uyu wa kabiri, umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Amnesty International urahamagarira abategetsi b'u Rwanda kwizeza ko bazagira urubanza ruboneye kandi ntibazazire ko bemerewe ubwisanzure ku gutanga ibitekerezo. Usomye iri tangazo ry'uyu muryango ryibanze cyane ku bikorwa byagiye biba ku muryango wa Sinapol Rwigara n'amatariki byabayeho. Uyu muryango uravuga ko Diane na Adeline Rwigara ndetse n'abandi bane badahari bakurikiranyweho ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Uravuga ko Diane Rwigara we anakurikiranyweho icyaha cyo gukora cyangwa gukoresha impapuro mpimbano, naho Adeline Rwigara akagira icyaha cy'inyongera cy'ivangura n'amacakubiri. Uravuga ko iburanisha ritaha ryimure ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 7/2018 kugira ngo ryemerere ubushinjacyaha mu gutumiza Tabita Gwiza, Saverine Mukangarambe, Edimo Mushayija, na Jean Paul Turayishimiye baba mu mahanga. Uyu muryango ufite icyicaro London mu Bwongereza uravuga ko Diane Rwigara yashakaga guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa 2017. Ariko ko kubera ngo habayeho ubukangurambaga bugaragara bwo guhindanya isura ye no gutera ubwoba bari bamuhagarariye, kandidatire ye ngo ntiyemewe na komisiyo y'amatora ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 2017. Amnesty International iravuga ko yarezwe gutanga imikono y'imicurano ku gipolisi cyahasi ibibazo Diane Rwigara n'abavandimwe biwabo mu rugo I Kigali ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 2017, kirangije kibategeka kutavi wabo mu nzu. Uyu muryango uravuga ko mu byumweru byinshi umuryango wa Rwigara wabazwaga n'igipolisi kandi n'ingendo zabo zigenzurwa. Ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 9, Amnesty iravuga ko igipolisi cyataye muri yombi Diane Rwigara na Deline Rwigara na murumuna wa Diane ariwe Anne Rwigara. Igihe Anne Rwigara yarekurwaga ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10, ngo ibyo yaregwaga byakuweho. Diane na Adeline Rwigara bagomba bafunzwe by'agateganyo. Ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda Diane Rwigara aregwa bishingira ku bitekerezo yatanze mu biganiro n'itangazamakuru birimo icy'umunsi yatangizagaho ku mugaragaro People Salvation Movement yise itabaza ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 2017, itsinda rye rishya yise ry'impirimbanyi nk'uko Amnesty International bivuga. Ibitekerezo bye byanengaga ishyaka riri ku butegetsi byamagana ibibazo by'akarengane n'ibibazo bishingiye ku bukungu. Mu rubanza ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo umushinjacyaha ngo yavuze ko amagambo Diane Rwigara yakoresheje mu by'ukuri agaragaza ko yari agamije kwanduza isura y'igihugu n'ubuyobozi akoresheje ibinyoma. Ukurikije uko amategeko agenga amatora mu Rwanda bigena, abantu ku giti cyabo bashaka kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu nk'abakandida bigenga basabwa imikono ibakigikira byibura 600 yabemereye gutora barimo 12 bagombye guturuka muri buri turere. Amnesty ikavuga ko komisiyo y'igihugu y'amatora yanze kandidatire ya Diane Rwigara inamurega gutanga imikono y'imicurano. Mu rubanza rw'ifungwa n'ifungurwa ryo ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 2017, umushinjacyaha ngo yabwiye urukiko ko yari afite abatangabuhamya 70 bagombye gutanga ubuhamya ko imikono yabo yahimbwe kandi ko imwe muri iyo mikono yari iy'abantu bapfuye. Diane Rwigara ahakana ibirego byose birimo ibyo guhimba imikono nk'uko bigaragara muri iri tangazo rya Amnesty. Adeline Rwigara aregwa guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, nicyo kimwe na murumuna we Tabita Gwiza, Saverine Mukangarambe, Edimo Umushayija na Jean Paul Turayishimiye. Adeline Rwigara kandi arebwa ivangura no gukurura amacakubiri ngo n'ibyaha bishingiye ku butumwa bw'amajwi yo kuri WhatsApp yahanwahanwaga hagati ya Adeline n'abandi bantu bane bareganwa baba mu mahanga. Ngo bumwe muri ubwo butumwa bwashyizwe mu bitangazamakuru mu kwezi kwa 9/2017 bwanengaga cyane Leta y'u Rwanda. Amnesty International ntiyizeye neza niba ubwo butumwa bwarakwirakwijwe mu ruhame na Adeline Rwigara cyangwa se niba byarakozwe n'abandi bane bareganwa. Nk'ibisanzwe ijambo ritagiye mu ruhame ntiryagombye guhanirwa. Ku bwa Amnesty International, u Rwanda rwashyizeho amategeko ahana ingengabitekerezo ya jenoside n'ahana amacakubiri n'ivangura kugira ngo rukumire amagambo ashobora kubiba urwango. Nyamara uko ayo magambo ahabwa ibisobanuro mu mategeko ngo akoreshwa nabi mu kubangamira ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo no guhana abanenga guverinoma. Nko ku rubanza rwa Victoire Ingabire, perezida w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ritarandikwa FD, nawe ngo yahamijwe ibyaha nk'ibyo n'urukiko rw'ikirenga mu 2013. Ivuga ko urukiko nyafurika The African Court on Human and People's Rights rwanzuye ko mu 2017 ibyaha byahamijwe Victoire Ingabire bibangamira ubwisanzure bwo kugaragaza icyo umuntu atekereza. Ruvuga ko guverinoma yagombye kwemera abayinenga mu bitekerezo ibyo ari byo byose yabagaragaza. Amnesty International iragira inama abategetsi b'u Rwanda kwizeza ku bwisanzure bwo gutanga ibitekerezo mu Rwanda bwemerewe abantu bose. Iri tangazo ryayo risoza isa n'igaruka ku kahise. Amnesty International iravuga ko Diane Rwigara, mukobwa wa Adeline Rwigara na Sina Paul Rwigara, wari umunyemari ukomeye kandi w'ingirakamaro wateye inkunga ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi mu myaka ya za 90, yapfuye aguye mu mpanuka y'imodoka mu kwa 2015. Umuryango n'abandi bemeza ko byari byateguwe. Ivuga ko mu mezi ya mbere yo gutangaza kandidatire ye ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 5/2017, Diane Rwigara taryaga umunwa mu kuvuga ibibazo by'ubukene, akarengane, umutekano muke no kutagira ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo. Nyuma y'iminsi mike amaze kugaragaza ko aziyamamaza, amafoto yagaragaza ubwambure ngo yatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ngo ni mu byo bamwe bagereranije nko gushaka guhindanya isura ye. Diane Rwigara ngo yavuze ko ayo mafoto atari ay'umwimerere yakorewe ikizwe nka Photoshop.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Eric, urakoze. Inshuti z'Ijwi rya Amerika rero, twagerageje kuvugana na Ministri w'Ubutabera w'u Rwanda, Johnston Businge. Twagerageje rwose inshuro nyinshi, ariko ntabwo turabishobora kumubona. Ibyo ari byose tubemereye yuko dukomeza kumuhamagara. Hagati wa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ari mu ruzinduko mu Faransa, uyu munsi yasangiye na mugenzi we Emmanuel Macron, hanyuma baranaganira, nyuma baza no kugirana n'abanyamakuru ikiganiro bombi bari kumwe. Mu byo bavuze harimye umuryango wa Francophonie w'ibihugu bivuga igifaransa ku isi. Edi Rwema, turi kumwe ngo hano wirwe neza.
Wirwe neza Thomas.
Niko bavuze iki kuri uyu muryango?
Ikingenzi bavuze ngira ngo uribuka mu cyumweru kimwe cyangwa se bibiri bishize, ikinyamakuru Jeune Afrique cyari cyanditse kivuga ko Ministri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo aziyamamariza kuyobora umuryango.
Ashobora
kuziyamamariza umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa. Icyo gihe twagerageje no kuvugana na bamwe mu baministri mu Rwanda batubwira ko ntacyo babivugaho, ariko uyu munsi i Paris umunyamakuru yabibajije abaprezida bombi. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda avuga ko u Rwanda yongera yibutsa abantu ko u Rwanda ari igihugu kivuga igifaransa kandi kiteguye gutanga umusanzu mu gutanga abayobozi bashobora kuyobora iryo shyirahamwe. Amaze kuvuga perezida w'Ubufaransa ariwe Emmanuel Macron, avuga ko Afrika ari inkingi ya mwamba y'umuryango wa Francophonie. Avuga ko nta gisebo, nta kintu gitangaje kuba uwo muryango wayoborwa n'umunyafrika ndetse n'umugore. Avuga ko Ministri Louise Mushikiwabo ari umugore w'umunyabwenge ufite ubushobozi uzi igifaransa, kandi ko we n'igihugu cye bazamushyigikira.
Ariko rero hagati aho ngaho uyu muryango ufite undi muyobozi w'umudamu wayoboye Canada, ariko rero iyo giye bamutora muri Senegal mu nama y'abakuru b'ibihugu iherutse, icyo gihe Louise Mushikiwabo ndetse n'abandi batari bake barimo na President Macky Sall na wa Senegal na President Hollande w'u Bufaransa banenze Afurika cyane kwidashobora kwishyira hamwe ngo yemeze umukandida umwe.
Icyo gihe ngira ngo ikibazo cyabaye ahanini kuwahoze ayobora igihugu cy'u Burundi Pierre Buyoya, kuko yari umukandida abantu benshi bafataga nk'umukandida wa Afurika, ariko abanyafurika ntibaza kumwumvikanaho bose cyarimwe. Icyo gihe nibwo Michael Jean wabaye guverineri generali w'igihugu cya Canada, icyo gihe yatsindaga, ndetse amakuru avuga ubu ngubu nuko ngo ashobora kuba hatarimo ubwumvikane hagati y'ubuyobozi bw'u Bufaransa n'uyu muyobozi uyobora iryo shyirahamwe muri iyi minsi, kariyo mpamvu wenda ubufaransa bwafashe icyemezo cyo gushyigikira undi mukandida.
Ubwo rero ubufaransa bufashe icyo cyemezo, Perezida Macron yabitangaje. Bivuze yuko Ministri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo afite amahirwe menshi yo gutorwa noneho, cyane cyane ko na Perezida w'u Rwanda ari President w'umuryango wa Afurika. Bivuze yuko n'ibihugu bya Afurika bivuga igifaransa bishobora kumwemerera amajwi.
Ukurikije nuko u Rwanda rumaze iminsi rutsura umubano n'ibihugu byinshi cyane byo mu burengerazuba bwa Afurika, cyane cyane ibihugu bivuga igifaransa, aho rwatangije ingendo ziriya kampanyi y'u Rwanda y'indege, birashoboka ko afite amahirwe menshi cyane kuzatsindira uyu mwanya mu kwa cumi k'uyu mwaka.
Tumwifurije amahirwe. Ibyo Rwema, urakoze.
Bamwanyi hamwe bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yafite ikibazo ku mugoroba aho muri hose, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 25. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Shortwave. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Burundi. Urwego sense rujeje gucungera ubwene itangazamakuru rikora mu gihugu cy'u Burundi rumenyesha ko rurindiye intumwa za radio Ijwi rya Amerika na BBC kugira rurabe ko rwotezura ku bihano rwafatiye ayo maradio mpuzamakungu ikudasamiranira ku butaka bw'u Burundi mu kiringo cy'amezi atandatu. Karenga Ramazani mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu yibukije ko abamenyeshamakuru b'ayo maradio babandanya barangura akazi kabo. Mugenzi wacu Raymond Zimana niyo nkuru yakurikiranye.
Karenga Ramadan arongoye SNC yemeje kwindongoza za maradio mpuzamakungu Ijwi rya Amerika na radio BBC bandikiye ugo rwego, aho mbere bemeye amwe mu makosa zagirijwe, ariko batubamenyesha ko bagiye kurungika intumwa kugira zize Ziganire n'abajeje gucungera ingene bimenyesha makuru bikora mu gihugu cy'u Burundi. Uyo arongoye sense yemeje ko ingingo yo gutezurira ibihano byafashwe izimenyekana inyuma y'umubonano w'izo ntumwa z'ayo maradiyo.
Ku bijyanye na Voice d'Amérique natwandikiye ku igenekerezo rya 18 kwezi kwa Rusama nebemera bimwe mu birego twabarungikiye yuko bitisunze uburemere bw'ibibazo by'u Burundi, ariko bakanavuga yuko bimwe mu bindi birego twabashikirije babona yuko bikwiye kuganirwa hagati y'impande zibiri, kuko nta bindi byemezo byinshi baba bafise bakifuza nabo nyine kuzomanuka i Burundi. Nabo nyine turabashimiye kubera ko batwandikiye, tuvuze yuko kandi turindiye izo ntumwa nizashika i Burundi tuce turaba ukuntu izo ngingo nazo nyene tuzitezura, ariko tumaze kumvikana tukicarana.
Eka no kuri radio BBC yabongereza naho yemeza ko bemeye amakosa, niyo radio ntiyatezuriwe. Ramadhan Karenga yemeje ko hariho ibyo biyemeje bitarashyirwa mu ngiro, kandi nayo nyene yemeye kurungika intumwa kugira zivugane n'ubwo rwego kuri icyo kibazo.
Ngo kuri BBC yuko amakosa twabagirije ari nyayo, cyane cyane ku bijyanye n'ikiganiro tumutumire yuko kitakurikije amategeko ngenderwaho y'umwuga, na cyane cyane amategeko agenga iyo radio. Bakaba baraniyemeje ko bazofata ingingo zihashe ku bagize uruhara muri icyo kiganiro, bakananemera kuzotanga umwanya kuri leta y'u Burundi yo yari yituye CNC ku biganiro byacu kuri iyo radio, yuko nabo nyine bohabwa uwo mwanya ngo bisigure ku birego byose byari byatanzwe byakishije kuri iyo radio.
Ku bijyanye n'akazi k'abamenyeshamakuru b'ayo maradiyo, babandanya babuzwa gukora akazi kabo na bamwe mu bajejwe inzego cyangwa intwaro mu gihugu. Umukuru w'urwego rujeje gucungera ibimenyeshamakuru yibukije ko abamenyeshamakuru bafise uburenganzira bwo kurondera amakuru.
Twarasohoye itangazo icese rivuga yuko twahagarise umuhora wakoreshwa na Voice d'Amérique kuri band FM, kuko ni mari y'igihugu cy'u Burundi. Ntitwabujije umunyamakuru gukora ku rubuga mu gihe CNC itaramuhagarika kubandanya arangura imirimo yiwe. Ariko rero namwe mubandanye musigurira abantu, si umuntu wese abaze amategeko abagenga, si umuntu wese aba yasomye iryo tangazo rya CNC. Tusha dutera kamu abarongoye inzego zitandukanye bamenye yuko kuja kurondera amakuru ahariyo hose ni uburenganzira bw'umunyamakuru mu gihe yemewe azwi n'amategeko. Benshi ni kutatahura amategeko.
Urwego CNC rwatezuriye ibihano ikinyamakuru Loronuvo cyari cyafatiwe. Ramadhan Karenga akaba yamenyesheje byavuye mu biganiro bagiriraniye n'abarongoye icyo kinyamakuru cya leta. Mbere CNC ikaba yemereye icyo kinyamakuru gucisha amatangazo y'ibihayanishwa yanditswe mu Giswahili n'Icyongereza muri icyo kinyamakuru kuva kuri uyu wa kane igenekerezo rya 2024 kwezi kwa gatanu, indimi zari zatumye icyo kinyamakuru gihano. Urwego CNC rwafatiye ibihano iradiyo y'Ijwi rya Amerika hamwe na radiyo BBC byo kutavugira ku gataka k'u Burundi mu kiringo cy'amezi atandatu mu kuzaka imirongo ya FM kuva ku wandwi ukwezi kwa gatanu 2018. I Bujumbura, Remunzimana, Ijwi rya Amerika.
Dore gusezerana dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije mu biganiro byo kuri iyi saha. Abamenyesha amakuru umunani bo muri Korea y'Epfo bashitse muri Korea ya Ruguru no munsi wa gatatu. Ivyo ni nyuma yuko bemerewe ku munota wa nyuma n'abategetsi ba Korea ya Ruguru kurorera isamburwa ry'ikibanza cyo kugeragereza mu ibigwanisho ruhunyanganda cya Korea ya Ruguru.
Inama hagati y'umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un na president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ishobora kuzaba ku itariki ya 12 y'ukwezi gutaha, ariko President Trump yabwiye abanyamakuru ko azamenya neza mu cyumweru gitaha niba koko izaba kuri iyo tariki. Ejo yari yavuze yuko ishobora kwigizwayo.
Robert Mugabe yahoze ari president wa Zimbabwe yihojeje uno munsi wa gatatu inama nshingamateka yari yamuhamagaye kwisigura ku miliyari n'imiliyari y'amadolari y'amafaranga yavuye mu igurishwa rya diyama. Inama nshingamateka yafashe ingingo yo kwigizayo ukumwumviriza kuri iyo dosiye gushika ku munsi wa mbere.
Muri Cameroon, intambara imaze amezi atandatu hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba ziharanira ubwigenge bw'igice cy'igihugu kivuga Icyongereza. Iyo ntambara rero imaze amezi atandatu imaze guhitana abasirikari amagana ku mpande zombi, imidugudu irenga 70 yarasenyutse, abaturage bagera kuri 200 barishwe, abandi barahunze ibihumbi n'ibihumbi, muri bo harimo ibihumbi 20 bahungiye muri Nigeria.
naho kuba kunze umupira maguru Unai Emery yagenye Chelsea no munsi kwa gatatu kuba umenyereza mukuru w'umushasha w'umugwi w'umupira maguru Arsenal wo mu Bwongereza. Mwinshuti rero mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro vya muri aka kanya bigarukiye aha tuboneyo akaryo kugushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fazil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri isa kuri mikoro mwari kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Umugoroba mwiza, murakarama.